Ndindestro numwe muri zimpunzi zimaze igihe kirekire mu buhungiro twamusanze muri village ya gatandatu turi mu nkambi ya Rusenda ari kumwe n'umugore we n'abana be batatu bari gufungura ubugari bw'imyumbati n'isamaki yokeje adusobanura uburyo amaze imyaka irenga 42 mu buzima bw'ubuhunzi
jewe nahunje ku 72 bamponganye ndu umwana bonshikira hantu biti Kenya muri Zaire hanyuma muri 96 wacateri ntambara ino muri Zaire duca duhungira Tanzania dungi Tanzania nabaye mu ikambi y'umuyovuzi ikambi y'umuyovuzi barayifuta bamaze kuyifuta twimukire mutabira twimukiye mutabira muri 2012 batabafuta makambi yose muri Tanzania duca tuba obligé kusubira Burundi aho habereye ibintu by'imigumuko muri 2015 niko gucanongera ngaruka muri Congo
aha muri ikambi Harundi mugabo witwa Nicolas Ndwanyi uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko aba muri village y'icyenda nawo maze imyaka irenga 42 mu buhungiro ntakozwa gahunda izindi mpunzi zirimo yo guhunguka kuko ntawe azahitira mu gihugu cy'u Burundi
i Tanzania barantahuye ntacyo bampaye insitsi Burundi ndabura homba ndabura naho ndima nzanunga ndagaruka nta kamaro rero ko kuba umukene mu gihugu cyawe wofu bo mutunzi mugabo ukaba inyuma y'igihugu nta matongo nta ninzu nta nikintu nakimwe mfise yibo Nukubwa naho narimbaye narimpanze nta data mfise nta mama mfise nta kintu nakimwe twe turabantu hasere kuva imbere y'igihe gusikana ya ma gituzi nyere twobivuga kuko ntatse tubona naho bavuga ngo tugende nta twosikira mu bisanzwe
Nizigimana Francine nabashimangira yuko baramutse bamuhunguye adafitaho yahitira mu Burundi kuko imyaka hafi ya yose y'ubuzima bwe yayimaze mu buhungiro usibye imyaka 2 yabaye mu Burundi
mushimamo wacu no mu buhungiro Namaze imyaka 15 mu buhungiro. None ubu mbaye imyaka 6 uyugirandwe ndi mu buhungiro. Mu Burundi nahamaze imyaka 2. Umva nduwo mu buhungiro.
Mbese mu gihe abandi bari gutahuka wowe ntubitega.
Nani cyumviro cyahariye.
Kubera.
Kubera ta ofise no shikira n'abana. Nzashikira kuri commune, ndicare kuri commune. Ntibishoboka. Bace bakubwira ati genda. Bugende mubi wanyu nawo mubi wacu nkubu ntano umuntu numwe papa yapfiriye yapfuye 72 mama apfira aho muri Kenya aho hepfo none wumva ntahejewe yuwe ni rero niwe dawe niwe mawe niwe arimo byose
izi mpunzi z'abarundi zahunza hanini mu mwaka w'1972 zisanga ubuzima bwo gusazira mu buhungiro atari bwiza kuko hari uburenganzira bwazo butubahirizwa
turasuzugugwa nk'ubu hariho sisteme bavuga ngo indenga ugasuhura abantu ntibari ku buronko turibwa nk'uko bategezwa kuturonka abantu nk'abarimyi bakaburaho barima abantu bagiye ku ishuri bakabura naho bakora ubuzi ugahura basaza uko nyene n'amashuri biza akabapfa kuko nyene bityo ntazibagira naboneye mu buhungiro ni kutagira umwidegembyo uhagije nk'umwana igihugu abantu barafatwa bagafungwa bazira kuko batavuga muri ico gihugu ntibashobora kwisanzura ngo baze mu maprovensi barondera ibyo nk'ubucuruzi
sa mu nkambi ya Rusenda honyine hari impunzi zo muri 72 zidakozwa gutahuka mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'uko nta matongo zifite izindi zitanahazi ahubwo Hari n'izindi mpunzi z'abarundi zirahitwa Kenya, Kaboke, Mboko ndetse na Swima zitakozwa gutaha mu gihugu cy'u Burundi. Imibare itangwa na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko muri sekiteri ya Tanganyika yonyine hari impunzi zibanze y'inkambi zirenga 400. Vedaste Ngabo ku bwa radijwe rya Amerika mu Rusenda mu Ntara ya Kivu.